Banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kubandanya muteza abiri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze mu makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira inama ashinga amateka ikoranye kuri wa gatatu yaremeje integuro y'ibwirizwa isubiramo amafaranga leta izokoresha mu gice kabiri cy'umwaka 2025 ushira 2026 umushikiranganje w'ikigega cya leta niwe yari umutumire mu nama ashinga amateka akaba yarerekanye ko ibisata bimwe bimwe amahera yagabanijwe ahandi arongerezwa bivanye n'ibikorwa bitegekanijwe abiyunguruza baja mu gihugu hagati bafatiye imiduga ku gituro cyo kuri Kotebu barashima ko bariko baroroherwa kuyunguruza muri kino gihe cy'iminsi mikuru ugereranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze Ishirahamwe Urikome gishinze kugwanya igiturire rigasaba abarundi guhimbaza iyo minsi mikuru badasesaguye nayo abanywanyi bishirahamwe Onatere mu gice cy'ubumanuko bw'u Burundi baridoga ko bamaze ukwezi kurenga bidakunda ko bakoresha imihora y'iryo shirahamwe rya leta ryo gutuma tumanako amakuru urongoye Onatere muri ako karere asigura ko ivyo byaturutse ku moteri yo ku manteni y'ibururi yapfuye akavuga ko ico kibazo ko yamaze kugishikiriza abamukurira Mukanyi sase nido nido jana makuru engineer Albendo ayo niwe aliko atuma anumajui abashikira mwibere hose ata tunenge tuwese ya mituti ni musamwi kazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabani kaze mwido nido jana makuru tuyahere mwisata cyo kuyunguruza. Abiyunguruza baja mu gihugu hagati bafatiye imiduga ku gituro cyo kuri Kotebu barashima ko bariko baroroherwa kuyunguruza muri kino gihe cy'iminsi mikuru ugereranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze abashoferi bavuga ko ibyo byaturutse ku kugene bariko bararoswa igitoro ku mastasiyo atandukanye batari bamenyereye gutondako bagashimira ishyirahamwe Sopebu rijejwe igitoro kuri ako kigoro babagiriye bagasaba Sopebu kuzobandanya iborohereza no mu minsi izokurikira ino minsi mikuru irangiza umwaka inkuru tubaza Clovis Niyo nkuru.
Umeze neza para problema yindi mise. Hamwe byo gumuko byo bari sawa.
Umuntu arenguruza neza.
Abone amwe mu biyunguruza baje hagati mu gihugu. Tukaba twasanze ku gitoro gishasha giherutse kubakwa impande y'isoko ya Kotebu ni muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Bakamwisha kwashimishwa no kongene bitariko birabagora kuyunguruza muri mine bihe by'imisi mikuru irangiza umwaka. Ibyo bakabivuga bagereranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze. Ubu ngo bashika baronka imiduga ibunguruza batarenze gutonda imirongo.
Guhora abona ukera ko umuntu ataronka imodoka yunguruza. Abana bo ibintu byarahindutse ubu igitoro kiraboneka umuntu arenguza neza ntangorane kabisa ubu ni sawa andabona ni modoka ubu ni nyinshi umva mwisanzwe igitoro umva cyarabonetse
mwisanzwe ugeranje n'indi myaka imiduga ni myinshi uko mbona bakwinginga bana guhamagara kare bari gumira mu modoka kabasanga aho bicaye kandi bagucibe yibashaka imeze neza para problema y'indi minsi hamwe byo gumuko byo bari sawa
igitoro kiriko kiharonswa imodoka zunguruza abantu munezo byatumye aho gahengwe kaboneka nkuko tubibwirwa nuno mushoferi
utemere rusangi akazi kifashe neza cyane tukanashimira cyane nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ko yadufashije cyane katorose gitoro ubuye na muntu umwe yidoga muri rusangi mu bijyanye n'abashoferi mu bijyanye n'igitoro atugize turanwa ufite application baraguha ntangorane kiretse hamwe babarundi ntuje amanyanga gusa tukanashima cyane yuko n'ibikorwa by'inkunga gace bigabanuka cyane kubera yuko ibitoro bihari byose bica bigenda neza
kuguno wundi mushoferi ngubukane bwibonekeza muri kino gihe kuba buri mu bituma abantu batereko barahurumbira kudugwa guhimbariza imisi mikuru ruguru nkuko byahora mu myaka iheze
bonye abakire barakenye gose bo ntibabone n'indi mesi ya ash nuko nibo badutelefona tukabakora mu hiri ubono nta numwe kitironda gutumukwe no muhira gutumuduga
Stasi Nyongere hajeje umutekano muri ico gituro cyo kuri Kotebu avuga ko n'ibiciro byo kuyunguruza byashinzwe na leta biriko birubahirizwa ku bashoferi bose bakorera muri ico gituro
Jonya leta bo yajagurukiye kuko ubonya ibiciro babikurikirana byahana bari kwakurikirana ibiciro ngaha rero uje ngaha mu rugo i parking yatandukanye na ziriya twahoramo Honga wana ni mukigo kandi kigo gisaba gikurikirana. Hariya naho urabona ko zasanzara hatandukanye. Kiye tsiduciye mu cishiga pakirira hanze ya parking. Iyo ni tumenye be ya parking. Mugiye ngahandane mu parking. twagirageza twazibuza kuduza ibiciro
abagendesha imodoka zunguruza abantu baje hagati mu gihugu bakabashimira ishyirahamwe Supibu rijeje by'igitoro kukigoro ryabagiriye koko baronsa igitoro muri bino bihe by'iminsi mikuru bakaretsa kuzobandanya liborohereza mu kubaronsa igitoro n'inyuma ya bino bihe by'iminsi mikuru
Clovis Niyonkuru urakenuye abantu 9 bari bagwariye mu bitaro bikuru by'Ingozi bakabura ayo bariha ngo batahe baracuwe muri yindwi barihiwe amafaranga yababa imiliyoni 10 n'ishiramo ry'abanyengozi gitwa Sokake baba mu gihugu cha Canada Claude Mbarushimana ariserukira imbere y'amategeko avuga ko babigize kugira abo bantu bifatanye nabo gutyo baheze baronka ingene bahimbaza ino minsi mikuru bari mu miryango yabo abo bantu baronkeje izo fashanyo barashima uwo mutima bagasaba nabandi babishoboye gufasha kuko hari nabandi babuze ico bariha mu bitaro bitandukanye Polinari Muzagara
Nuko bivugwa na Claude Mbarushimana iciyumviro cyatanguye kubera bibutse ko mu gisagara ca Ngozi babayemo harabagwaye ku bitaro bavuga ugwa bagakira ariko ntibarekugwe kubera kubura amahera bavuriwe yo kubaza ababijejwe ku bitaro bikuru by'Ingozi baca basanga hari abantu 9 byanse ko bariha bagata muri bo hari waraheranye imiliyoni 3 9,48,000 n'amafaranga 692 abo bose rero ubu bakaba ariko bahimbaza Noheli mu miryango nkuko byipfujwe nabo banyenguzi bahurikiye mu ishyirahamwe Sokak Kurende Mbarushimana nabo bari kumwe baremeza ko bagiye kubandanya bafasha imice itandukanye y'abantu bafise ingorane ahingoze mu ntumbero nyene yo kwifatanya n'abantu bava mu miryango ifise amikoro make abantu 35 bo ku mutumba Gisagara muri komine Ngozi barahawe kuri uyu wa gatatu ifashanye gizwe n'ikarata yo kwivuriza ko kam hamwe n'ibiro indwi umwe bigizwe n'umuceri ibiharage nif namwe bara Jean Paul arongoye Gisagara avuga ko bagiye kuraba ingene abo bantu babashira mu makoperative yo kwiteza imbere gucyo bave muri ubwo bukene bamere nk'abandi banyene kuronka ifashanyo arashima uwo mutima bagasaba nabandi babishoboye gufasha kugira nabandi bari mu ngorane zitandukanye bare mu rugo Ingozi Polinari Muzagara Radio Isanganiro
Polinari Muzagara nawe urakenuye ishiramwe Oricome risaba abarundi kudasesagura mu kwigina iminsi mikuru isozera umwaka mu kiganiro yahaye isanganiro Gabriel Rusiri arongoye iryo shirahamwe agasaba ariko ko duke bafise bo dusabikanye n'abatarose kugira bahimbarizanye hamwe iminsi mikuru ya Noeli n'ubunani agasaba kandi leta kuraba ingene yogabanya iminsi mikuru itwara buryo bwishi mu kigega cy'igihugu kandi atacimaze tumutegabiri
Gamba nuko banza kubipfuriza iminsi mikuru myiza hanyuma kandi tukabipfuriza yuko Imana yo bashoboza bakagira iminsi mikuru mu mahoro cyane cyane bakibuka n'abago ariko kandi ntibibagire yuko inda utayibwira icyo yihaye uyibwira icyo yirarije bagerageze rero iminsi mikuru bayigire mugabo cyane cyane bibuke yuko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo kandi uko narimeje kubivuga inda uyibwira icyo yirarije uyibwira icyo yihaye rero bagira iminsi mikuru binengesera ntibaje mu bintu by'iminezero ya cyane y'umwanya muto mugabo cyane cyane biyumvire ku bwejo kuko nibyo nibaza mugabo naduke bafise bashobora bibuke abagowe bibuke abakene bibuka boro kuko ivyo iyo ni principe nibaza kwihambaye hanyuma kandi nagomba cyane cyane mbwire leta urabona leta nayone burya mbona umenge yaramaze kujya mu iyo murongo w'abantu bagira iminsi mikuru cyane Jewe nosaba leta by'ukuri bagabanye ibintu by'iminsi mikuru kuko urabona hari aho bategura igikorane cy'iminsi ngahe hari aho bagenda mu bibi bagira biriya ibyo bintu by'iminsi mikuru n'ukuri igihugu nk'uburundi ukereka imeze ibyo bintu byo kurondera kwinezereza gose n'ukuri nibabigabanye cyane cyane leta itange akarorero kuko ugumye ugira iminsi mikuru utari kurinjiza nabyo ni ikibazo
Gabriel Rusiri arongoye ishiramwe Oricome inyuma yakaruko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cyo gutuba tumanako amakuru
Isanganiro
Yagiduza amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio Isanganiro arabandanya na ine babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru abanywanyi bishyirahamwe onatere mu gice cy'ubumanuko bw'u Burundi bamaze kwezi kurenga bidakunda ko bakoresha imihora iryo shyirahamwe rya leta ryo gutuma tumanako amakuru bidoga cyane kuko bituma imirimo yabo ihungabana urongoye onatere muri ako karere asigura ko iyo mihora idakora neza bivuye ku moteri yo kuri anteni y'u Bururi yapfuye Ejide Nizigimana avuga ko yamaze kubimenyesha abamukurira akizeza abanywanyi ba onatere ko iyo moteri igiye gusubirizwa vuba Zeno Nzabimana
Iyo myidogo niyo bakoresha imihora y'amatelefone ngendanwa ariyo na mobe n'amatelefone yo mu biro mu buzi bwa leta n'ubwa bigenga bavuga ko ukwezi kurenga guheze bidakunda ko bakoresha imihora iyo shiramwe onatel rya leta yo gutuma tumana ko amakuru bavuga ko imirimo bahora bakoresha ubwo buryo mu gutuma tumana ko amakuru yahagaze abandi nabo bakavuga yuko bahisemo guca baja mu yandi mashiramwe yo gutuma tumana ko amakuru bagasaba ishiramwe onatel yuko gyotorere nyishu ico kibazo kugira ngo imirimo ya abo ishobore kubandanya urongoye onatel mu karere kumanuka bw'u Burundi avuga ko ico kibazo bakizi ngo ni moteri iri kuri antene yo mwishamba cimeza rya Bururi yapfuye kandi ariyo yahereza ubushobozi bwo gutuma tumana ko amakuru ayandi ma antene yo mu turere twa Bururi Makamba hamwe na Rutana naho biruko Edide Nizigimana avuga ko uretse mwijoro ikirere kimeze neza ku mutaga ngo barashobora gukoresha ivyuma bibiki imishwarara y'izuba amatelefone rero aga heza ngo kabandanya akora ivyo moteri yapfuye nayo ngo yaramaze kubishikiriza ubuyobozi bukuru bwa Onatel akizeza abanywanyi ba Onatel yuko iyo moteri yapfuye igiye kuzosubirizwa vuba ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzabimana radio Isanganiro
Zeno Nzabimana nawe urakenuye na inawe babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru inamashinga amateka ikoranye kuri wa gatatu yaremeje integuro y'ibwirizwa isubiramo amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka 2025 ushiri 2026 umushikiranganje w'ikigega cya leta arendi kumana niwe yari umutumire aho yari yaje gusigura iyo nteguro akaba yarerekanye ko ibisata bimwe bimwe amahera yagabanijwe ahandi arongerezwa bivanywe n'ibikorwa biba bitegekanijwe umushikiranganje ndi kumana atanga karuriro aho nko kugura ibigori muri yana gesa bizotwara amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 40 Jamari Mayonga yari yakubitiye hariya munama shinga amateka
Nkuko byashikirijwe n'umushiranganje ajirwihiga cha leta Alain Ndikumana yamenyesheje ko hari byinshi byatumye ubwirizwa rihindurwa nka politiki ya leta yo gutunganya gushasha ibijanye n'intwaro gushinga ubushiranganje 13 mu gihe bwahora ari 15 hamwe na politiki yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu mu ntara no makomine mu bijanye n'ibikorwa bitegekanijwe ibikorwa bifisa kamaro gusumba ibindi kandi bigamije cyane kuzokwinjiza uburyo n'ivyo byashizwe imbere
utegerezwa kwerekwa mvuye le premier signe de bonne gouvernance tubigumeze mu majambo gusa namba turiko turagera neza tuvyerekane la décentralisation des services publics zikaba effective la réforme ya décentralisation politique iza kuba politique mu gala décentralisation administrative na financière bya konzi iyo niyo context twateguyemo ino bwirizwa risubira mu mafaranga leta izokoresha muri iki cyaka biri cy'umwaka
bamwe mu bashinga amateka hariho ababona ko gushira amafaranga mu bikorwa bya anagesa byo bavyiza anagesa ishigikiwe igahabwa uburyo bwo gukora bukwiye
ikigo anajesa kirakwiye gushikirwa none ko mbona amafaranga yo kugura ibigori aguma va mu kiga cya leta niko bizoguma bigenda imyaka yose nibajije yuko ahubwo anajesa yoronka amafaranga yonye nikoresha ibyaza umusaruro ku buryo yashobora no kuromoroka abarimye development de filiere ibigori bakabavasa n'amafaranga batayinze kuyasaba mwiga cha leta mugafise konte yabo mugamo kurikirana kugira ngo ahubwo bazoze barazana inyungu baronse shakane nibaza ko ari naho byokoroha no kuriha nabene gihugu kugihe kugira ngo ntibigorane
umushikiranganje Alain Ndikumana akamesheje ko mu bikorwa byo kugura ibigori mu kigo anagesa byatwaye amafaranga gera ku miliyaridi 40 z'amarundi
cyane kucananga no mucyo ku makuru atariyo abantu bamwe batanga ko atamafaranga twatanze amafaranga yaratanzwe n'ibigori baguze 23 milton y'equivalent n'izo 23 milton twaronse bugabo tutegerezwa kuronka raporo ya mbere kugira dusohora abandi mafaranga Mugale raporo twaronse zirerekana neza yuko amafaranga yakoreshejwe mu kuriha ba transporteur gusumba kuriha abenegihugu bazanye ibigori kandi bigakogwa atama kontra menshi bifise ivyo bintu kuko turabifise le 36 miliyari ngene zageze rakora mugabo buko tumaze kubibona tugamaze tukaranda konte ku bakuru dutegerezwa kucya dusubana n'amafaranga tukagura n'ibindi bigori mugabo tubasaba ko amafaranga dasubira gukoreshwa mu byo kugenda kuri uyu muntu yazanye bigora bidagira dezangurijemo ibyanagesa acheter installer des unités de transformation du maïs pour la valorisation des stocks de la nagesa
ngomenya ko amafaranga leta itegekanya kwinjiza avuye ku miliyari zirenga 4 aja ku miliyari 5 no kuvuga ibice bitatu n'ivya 8 ijana
Jamari Mayonga nawe urakenuye tukivuga amakuru ajanye n'uburimyi abarimyi bicayi bo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera basaba ko boza bararoswa kugihe ifumbire yo gufumbira indimo zabo z'icyayi ngo guko iyo ifumbire itevye kuboneka bisubiza inyuma umwimbu babishikirije kuri wa kabiri hatanguzwa icese ku rwego rw'igihugu ifumbira ry'icyayi gikorwa cyari kimaze imyaka ibiri irenga kidakorwa kubera ubukene bw'iyo fumbire nyene Jire Mukundwa umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTB asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo yufumbire yahawe abarimyi ikoreshwe mu ndimo z'icyayi gusa Patrick Sengiyumva
Igikorwa cyo gutanguza isekeza ryo gufumbira indimiro z'icyayi cyabereye kuri uyu wa kabiri ku mutumba ka Serege zone ya Gwegura muri komine Kayanza intara ya Butanyere abarimyi b'icyayi baronkejwe ifumbire barashimaho bemeza ko bari bamaze ikiringo kirenga imyaka ibiri bataronkejwe ifumbire ngo ivyatuma ndetse n'umwimbu utiyongera
ifumbire yaheruka kuza hari haze imyaka itatu iyo myaka itatu rero ngira ngo nubwo mutafise ibyayi murabona uko imirima yari yazigiye gose ariko ubu agahengwe turonse tubakesha uhoraho n'ukuri twari tutse ko emwe bitazongera kuboneka twumva amakuru hirya no hino ariko uyu munsi iyo mana dukomera amashyira twibutse ko gaca uno munsi turagishima gose
akamwemwe ni kenshi gose uko ndabanye ko umuryango wanjye ugiye kuzofungura neza kubera umwimba ari myinshi ingaruka twaja gusoroma tukabiri duce tubutahuka n'umwimba ukaba muke nasanga niriwe kwihangara nshonje atacyo ntahari
Jire Mukundwa umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTB asaba abajejwe intwaro gufasha mu gikorwa cyo gufumbira kugira ngo iyo fumbire koko ikoreshwe icyo yagenewe
tuboneyeho kandi n'akaryo ko guhimiriza abajejwe intwaro kugira ngo bafashe cyane muri iki gikorwa cyo gufumbira kugira ngo umwavu wose uzoshikirizwa bene gihugu uzoje koko mu mirima y'icyayi abajeje intwaro bazobafise uruhare rudasanzwe kuko nibo bazokurikirana tuzoca turaba umutumba umwimbo wavuye ko tugeranije n'umwavu watanzwe
umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTB amenyesha ko mu gihugu cyose hazotangwa ifumbire ingana n'itoni 2,110 iyo nayo ngo ikazofumbira indimiro z'icyayi ziri ku buringanire bwa hegitari 2,475 muri Kaserege komine Kayanza intara ya Butanyerera Patrick Sengiyumva ku bwa radio Isanganiro
Patrick Sengiyumva nawe ndagukengurukire imbere yuko ndabike banura ndabamenyeshe ko muri zankino z'igikombe cya Afrika ziriko zirabera ari ya mu gihugu cya Maroc igihugu cya Burkina Faso caraye gitsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe igihugu cya Guinea Equatoriale Algeria na itsinda ibitego bitatu ku busa igihugu cya Sudani ni mu gihe igihugu cya Cote d'Ivoire cyatsinze Mozambique igitsindo kimwe ku busa icyo gitsindo nyine kimwe ku busa nico igihugu cya Gabon cyatsinzwe n'igihugu cya Cameroon uno munsi rero wa Noel bak bari mu karuhuko bakazobandanya ejo ku munsi ugira kabiri w'iryo higanwa aho rero igihe cy'isaha 8:30 igihugu cya Angola kizokina na Zimbabwe saa 8:30 na Zambia izokina na Comore ni igihe saa 10:00 igihugu cya Egypte kizokina na Afrika y'Epfo na urukino rwitezwe ruzokinwa igihe cy'isaha 4 z'ijoro icyo gihugu cya Maroc cyatunganije izo nkino kizokina urukino rwa rugira kabiri bakina n'igihugu cya Mali mu rukino rwuguruye Maroc ikaba yari yatsinze Comore ibitsindo bibiri ku busa mu gihe Mali nawe yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi n'igihugu cya Zambi nino ngaha rero duce turangiriza ano makuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza abiri undi ntoreka gushimira ni engineer Albert Ndwayo yatumye ano majwi abashikira hamwe ibere hose atatunenge ariko imbere yuko ndabikibanura fate akaryo kukwipfuriza umunsi mukuru wa Noeli abakirisu mwese mubandanye muroranirwa muri hose munakurikira ibiganiro vya radio Isanganiro na Gahwane
Jean-Marie Vianney ngenda kumana